Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda mwongeye kwirirwa ni Thomas Kamirindi giye kubagezaho amakuru. Muradukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda turi no ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Amakuru rero mu Rwanda imibiri y'abazize genocide bagera ku 35,000 izashyingurwa mu cyubahiro ku Kicukiro mu kwezi gutaha.
Turashimira batanze amakuru kuko hagaragaye hose imibiri naho amakuru yatanzwe kandi koko tugasanga ibyo bavuze ari byo.
Uyu ni umuyobozi wungirije w'akarere ka Kicukiro Mukunde Angelique. Abarundi bo bijije isabukuru y'imyaka 28 y'amasezerano y'ubumwe. Turasoreza ku biganiro kira na kwa Nyaburunga. Mbanje kubiseguraho harakantu kameze nk'agacurane gato yakamfashe ariko burambabarira. Tujye mu Rwanda rero aho ubuyobozi bw'uturere twa Kicukiro na Gasabo bwagejeje ku rwibutso rwa Nyanza ya Kicukiro mu mujyi wa Kigali imibiri igera ku 35,000 yatahuwe mu byobo rusange yari yarajugunywemo muri genocide mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo no mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro. Batangaje rero ubuyobozi ko iyi mibiri izashyingurwa mu cyubahiro mu kwezi kwa gatatu gutaha. Asumta Kabuyi yaduteguriye inkuru.
Hari hashize amezi 5 ku rwibutso rwa Nyanza ya Kicukiro hagejejwe imibiri 18,000 yari yavanywe mu byobo byo mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo no mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro. Kuri iki cyumweru indi mibiri isaga 35,000 imaze igihe icukurwa muri iyo mirenge nayo yagejejwe ku rwibutso rwa Nyanza ya Kicukiro aho izaba iri kugeza igihe izashyingurirwa mu cyubahiro. Kuva mu kwezi kwa gatatu mwaka ushize kugeza ubu muri iyo mirenge ibiri Rusororo na Masaka hamaze gutaburwa imibiri isaga 54,000 yose yashyizwe ku rwibutso rwa Nyanza ya Kicukiro aho izavanwa ijya gushyingurwa mu cyubahiro. Abayobozi umuryango yibuka wita ku bibazo by'abarokotse genocide mu mirenge icukurwamo iyo mibiri barifuza ko abazi aho abantu babo bajugunywe mu gihe cya genocide bakomeza gutanga amakuru imibiri yose ikavanwa mu byobo. Uyu ni Bwana Gasinzigwa Innocent, perezida wayibuka mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro.
Abantu bafite amakuru turabasaba ngo bayaduhe igikorwa kirangire, ariko biragoye kugira ngo bayaduhe kuko iyo baba bayaduha barayaduhaye kera imyaka 25 irashize imibiri yarangiritse kandi ntabwo yakagombye kuba yarangiritse uko imeze. Ni ukuvuga ngo intego yabo ni ukutwima amakuru, ariko Imana izakomeza idufashe kandi n'abariya abantu turimo dukuramo nabo baratabaza byanze bikunze bazavamo bitinde biteguke tuzabashingura bose.
Abacitse ku icumu bakomeje kwerekana ko bababajwe n'uko nyuma y'imyaka 25 hakiri imibiri y'ababo bakiri mu byobo rusange, bagasaba ko ibikorwa byo kubakuramo byakwihutishwa bagashingurwa mu cyubahiro.
Ni ibintu bibabaje cyane kuba hari hashize imyaka yose ingana kuriya amakuru adatangwa, ariko turashimira Imana ko ubu ngubu igikorwa kigeze hagati. Kandi icyo twifuza ko ahantu hose hari imibiri igomba gukurwamo. Icyo nicyo twifuza, nicyo twifuza ku buyobozi bwacu ko bwagiye bukomeza budufasha, ariko abantu ni bamara gushira mu ngo tuzaruhuka. Twebwe twifuza ko abantu bavamo uko bavamo kose, kuko abahubatse bazi neza ku bintu aba bantu bari barimo cyangwa baguze. Ngo no kuvuga rero ngo ibyiza nuko abantu bavamo.
Abaturiye muri aho gace ka Masaka ndetse na Rusororo bemeza ko bagikomeje ibikorwa byo gushakisha imibiri ko kugeza ubu hakiri ibindi byobo bakeka ko bishobora kuvama indi mibiri. Umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu mu karere ka Kicukiro Madame Mukunda Angelique asaba abanyarwanda bari batuye muri ako gace gukomeza gutanga amakuru imibiri yose ikavanwa mu byobo.
Habonetse amakuru habamo kubanza kubikurikira neza no gucukumbura ahagaragara koko ko harimo imibiri iyo nzozi igakurwaho, hanyuma noneho imibiri igataburwaho bayihitabye. Tunashishikariza abanyarwanda cyangwa se abanyamasaka ndetse n'abandi batari Masaka ariko bahabaye baba bafite amakuru ya hariya ko bayatumenyesha, kandi akaba ari amakuru y'impamo koko atuma ni mu gihe cyose inyubako yakurwaho dusanga koko imibiri irimo. Ariko kugeza ubu turashimira batanze amakuru kuko hagaragaye hose imibiri naho amakuru yatanzwe kandi koko tugasanga ibyo bavuze ari byo. Gusa ntabwo turabona imiryango yababo harabamaze kuboneka bake ari nayo mpamvu dutegereza gushingura kugira ngo byibuze n'abantu baze bamenye barebe ko hari ubwo bamenyamo kuko hari ibimenyetso nkuko mwabibonye ari imyambaro wari ufituwe ashobora kuza akabona umwambaro akabumenya
mu karere ka Gasabo ndetse na Kicukiro mibiri yagiye iva mu byobo cyane cyane ibyakoreshwaga nk'imisarani ndetse n'ibindi byari byaracukuriwe kubika amazi ndetse no mu byobo byari byarubatsweho amazu muri ibi bikorwa hagiye haboneka inzu zitari nke zasenywe bashakisha ko zubatswe hejuru y'abantu kugeza ubu amazi asaga 30 ni yamaze gusenywa ubuyobozi bukavuga ko ayasenywe yose basanze muri yo munsi yayo harimo abantu ubuyobozi bwari bwabwiye abaturage ko amazi azasenywa nyamara bamara gucukura bagasanga nta mibiri y'abantu irimo nyirinzu azishyurwa umutungo uzaba wangijwe Bisibye imibiri yagiye iboneka mu byobo bigari bakuyemo abantu muri ibyo byobo hagiye habonekamo imyenda n'inkweto ni nabyo benshi bagiye bifashisha mu kumenya babo kugeza muri imirenge ya Rusoro ndetse na Masaka hari abaturage bamwe bari batawe muri yombi bakekwaho kwanga gutanga amakuru ariko benshi inkiko zahise zibarekura kubera ko batabonye ibimenyetso bihagije bibashinja ibyaha
Asumta Kaboyi Kigali rero urakoze tujye noneho muri Kenya aho ejo hashize abarundi baba muri icyo gihugu bijije isabukuru y'imyaka 28 y'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi mugenzi wacu Eloge Wilika neza yarahari yatuzaniye inkuru ikurikira
Kuri uyu wa gatandatu ku mugoroba abarundi ba muri Kenya ikambere n'abamwe mu bari mu ngendo berekeza mu bindi bihugu bahuriye Nairobi kukirimba cy'ubuserukire Burundi muri ico gihugu ambassadeur Remy Barampama mu ijambo yabashikirije yabasabye na ntaryo kwamabumbatira amahoro n'ubumwe kugira ngo igihugu nigisubiye mu njyana nk'izo muri kahise yanasabye abarundi bose muri rusangi kureka gusigana inkore ku maso atanga akarorero kamabi yabaye imyaka ibiri gusa inyuma y'isinywa ry'amasezerano y'umwe bw'abarundi aho ubwicanyi bufatiye ku mwoko bwahitanye ibihumbi n'ibihumbi bukurikirwa n'intambara yamaze imyaka irenga cumi inganda ziratikira bwana Barampama hari n'ikindi kintu yashimangiye rwose kureka kugira urwitwaza abakoloni iminsi yose mu ngorane ziri hagati y'abarundi
nivyo kuva kuri muri kahise turazi neza yuko aho hambere imbere ko abakoloni baba abarundi baba mu mahoro ubwumvikano ntangere uburundi bwari butunganije neza bamaze gushika batubibamwe umugero w'amacakubiri ariko nkavuga nti none ko ubu tumaze kumenya neza yuko uwo mugera aribo bawuzanye ni ngombwa none yuko tuguma twicuza ibyo batuzanye canke harageze yuko tuvuga tuti ngiyi ngingo yacu twaratahuye yuko ibyo mwatuzanira tubereye umururazi utireka tufate intambwe rero yindi nk'abarundi dusenyere ku mugozi umwe tuzirikane ubumwe bwacu tuje hamwe duteze imbere Burundi n'abarundi aho nico gituma nashimangiye ko cyane ko nanse yuko ugwitwazo rubandanya uti urumva ibi bintu byazanya abazungu nibyo turavyemeye ariko twarabimenye tuvavanure niyo ngendo nidukunde ko byo batuzaniye bitugumamwo nitubihindaro tuje mu byo kubana mu mahoro nk'abarundi tuzirikane igihugu cacu
kana harimo abahunze bakiri bato nk'uwo muririmbyikazi Rose Jeffwa yahunganye n'abavyeyi biwe afite imyaka 5 gusa mu myaka ya 70
mu kubera amatatizo menshi none twagiye abantu batufasha bo batamenye ikirundi kwa hivyo twari twiga ingambo zabo so ikirundi kiramva mu munwa bati je no murundi n'ukukunda Burundi n'ukubera hari muizi ngora nyinshi abantu bakubona nko utare kintu we bahora bakuha amazina menshi abandi bagamba ngo we uri umukimbizi mpayengamba ntya I Burundi ni hasore ndarafashurugendo baliriza mahoro
umupfaso ni Jeff wanagaruka kucatumya aririmba indirimbo yiwe yitiriwe narafashe urugendo mbaririza mahoro izwi cyane mu karere ka Afrika y'ubuseruko ikaba mbere yashizwe no mu Giswahili
amani ni kitu kizuri sana kwa sababu mkimbizi hawezi kujenga nyumba yako vizuri
amahoro ni kintu cingenzi rwose kuko uri impunzi ntushobora kubaka inzu neza ntushobora gutwara imodokari yawe neza kubera n'impapuro ndangamuntu ni kigoye kuzironka usanga umuntu wabayeho mu buzima bubi bwo kubesha turya duke twahawe dusubira I Burundi duteze imbere abantu bacu twubaka ihanga ryacu uwo wese yozana indyane mu Burundi asanga abantu bahagaze icatumye ndirimba rujya ruririmbo nuko usanga umuntu arondera mahoro ariko nta mahoro ahari nk'akarorero ahitwa Buryankuru twakuriye usanga bagutaye mu ishamba rya manyenye nivyo hitwa Tanzania ariko usanga ibyankenerwa bitaboneka nk'urugero wavuye Kamenge aho usanga abantu bamenyereye ubuzima bwo mu Gisagara hanyuma ukakirwa mu buzima bw'impunzi bamwe ugasanga bataye imiduga ariko bagatangura kwimenyereza ubuzima bw'ukugira ingendo ndende cyane baje kwa muganga nanje numvise nkomerewe iyi ndirimbo icinzamwo ntinatanguye urugendo bagenzi mbaririza mahoro Yesu ntabara
Yesu nisaidie
abandi barundi nabo nk'uyu mugabo berekanye umunezero kubonana na bene wabo
nicishimo canje cyane gikomeye cyane kumva umunsi w'umwe bw'abarundi baho ngaha muri gihugu ca Kenya biraryoshye cyane kandi byo birampimbana birakomeza kumvikanisha abantu b'abarundi baba ngaha mu gihugu ca Kenya kugira ngo biyumve nk'abarundi ntagire umuntu azayigere yiyumvamo ikintu cyumva ubwoko cyangwa umugambwe
umunsi mukuru w'umwe bw'abarundi mu bisanzwe uhimbazwa uko umwaka utashe kuva mu 1991 itariki ya gatanu ukwezi kwa kabiri ikaba ari nayo tariki yasinyiwe kwa amasezerano y'umwe bw'abarundi ayo masezerano yaje kurikira intambara yo muri Ntega na Marangara mu ntara za Kirundo na Ngozi mu buraruko bw'igihugu mu mwaka w'1988 iyo ntambara ubutegetsi bw'ico gihe bwemeje ko yahitanye abarundi bagera ku 5000 mu gihe amashirahamwe yigenga n'abahinga bavuga ko hapfuye abarenga 20,000 Eroje uri Kaneza Nairobi Rujya Amerika
Kira
Kira
Kira Kira ni kiganiro cy'urwaruka kuvyerekeye kiza sida
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
Kira Jean-Claude Nshimirimana aratuganirira ku kibazo cy'abagabo bagendana umugera wa sida ariko babihisha mu ntara ya Cankuzo
Uyu mukenyezi aba ku mutumba muyaga wa komine n'intara ya Cankuzo amaze imyaka itatu yubatse amaze kubana n'umugabo bari kumwe amenyesha ko yahavuye atangura kumva mu kibano bivugwa ku mugabo wiwe agenda n'umugera wa sida ariko yabimubaza we akabihakana
abantu ni babaguma babimbwira nyene bakabivuga nyene mu biyago nyene ati yamaruga mugabo wawe arwaye umugera nyuma nyene amaze kumubwira nyene nyabo nabo baguma babwira ko arwaye umugera kaguma arahirwa baramubeshe
uwo mukenyezi avuga ko uwo mugabo yamuhishije ko agenda n'umugera wa sida kuva kimuresha.
Je kweri ariko arandondera ntavyo yambwiye. Ntavyo yambwiye ko afise umugera wa sida. Kaje naguma ndabimubaza kandahira. Ntiyari bwa binyemereye. Nashiye ninumira nyene. Twaciye tubanuka nyene mugaje mbandanya nja kugipima. Je nagumye ngenda. Ariko je wani gushika n'ubu ntabo baratora.
Bamaze kubana, umugabo ntiyigeze yemera kujana n'umukenyezi wiwe kwa muganga ngo bipimishe umugera wa sida.
Naho nari mfise inda namubwiye tuze kupimisha. Acariye nkina Choya kiditsa jewe nagumye ndamubwira imwe kwa muganga nubwa mbere naragiye baratwirukana hanyuma ubwira kabiri turagenda arabaranyemereranye nuko nyene bampimye ndu
tubajije uwo mugabo ko azi neza akagenda n'umugera wa sida nubwo atabihakana nta nyinshi tomo yatanga
maze gushika ino mu cankuzo barampima umugera wa sida ntara ya Gitega bampima uwundi mugera wa sida none rwo mugera wa sida bamaze kuwumpima narabandanije nigenza neza cyitse mu bitaro bya cankuzo bacabanze subira kundungika mu ruyigi rero banungitseyo baca bampa igisubizo maze gukironka sinagishikanye na cenko amerika uku kuboko mubona na cengaruka nivuriza ku bitaro by'imuyaga nivurije muyaga icyo gisubizo sinagitanze mu ntara ya cankuzo nari mu cankuzo nasaba yuko bongerageza bagasubira bakampima kandi bakaraba yuko iyo migera ibanda yibandanye
uwo mugabo arahindukira kivuguruza mu byashikiriza
sinasubire gufata iyo miti muganga arasubire kumushikira aha a mu ntara ya cankuzo asanga muhira ku uyu menyesha makuru asanze muhira naciye ambwira ati wewe imigera yagabanutse maze kugabanuka naciye ngumana n'uwo mukenyezi nyene umona turi kumwe
biciye mu tubazo dutandukanye uwo mugabo aremanga ko atigeze abwira uwo yashaka ko bubakana ko agenda n'umugera wa sida yongera arabimuhisha bamaze kubana
iyo turi kumwe uzanavutse je nabonye yatsa hamanjanda mwakira uko nari nkenye
mumaze kubana aho warigeze umubwira ati ahura byavyiza tugiye tukipimisha
je nabonye nakubwiye nako mumufasha je nako mufasha mfasha
tubajije uwo mukenyezi ko umugabo wiwe afata imiti inyishu yiwe iratomoye
nta miti ndabona fatwa yakwe nabandi ko ndabeshe njyabonaho yo yitana yayimfata yinyegeje kubera no chandamusiba
uretse ko hari abagabo bagendana umugera wa sida ariko bakabinyegeza abakenyezi babo abagabo bazi ko bagendana uwo mugera basanzwe banatinya kwinjira mu mashira hamwe ahurikiyemo abagendana umugera wa sida bagatinya kumenyekana uyu mukenyezi ari mu ihuriro ry'abagendana umugera wa sida RBP plus mu ntara ya Cankuzo niwabishikiriza
abagabo nibake baratinya nibashaka kwishyira hejuru ngo babirekane bazumumwe nawe nyene uje amaze gushegeshwa abona ati ntacyo ncera reka ngende mugabo urya taratangura kubona ikibonerezo n'ikimenyetso ntagende aca yihisha nabashaka kwita isoko y'abantu abafise abagenzi uko barinze babimenya ntibabakimukurikiranye iyo batwaye niyo miti barayirunda mu nzu hanyuma rero ukazokumva bashengeshwe ukaza kurabwa sanga biringa wewe ukibaza ngarayinka kandi atari karayinka
gahimbare karitasi arongoye RBP mu ntara ya Cankuzo avuga ko abagabo bari muri iryo huriro ari bake cyane agereranije n'abakenyezi nawe nyine akemeza ko abagabo benshi batinya kumenyekana ko bagendana umugera wa sida bigatuma bamwe babihisha n'abakenzi babo ahanura abagabo nk'abo kwikubita agashi bagahindura iyo nyifato akavuga ko bari mu batuma ibitigiri by'abandura umugera wa sida biguma byiyongera nabo bagasinzikara n'ingoga kuko badafata umuti uko bategerezwa Jean Claude Nshimirimana mu Cankuzo Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika noneho n'umwanya w'ikiganiro kwa Nyaburunga.
Bakunzi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahanikaze muri kino gice ca kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho tugaruka ku butare n'agataka turarabira hamwe ibijanye n'ubutunzi buri mu butaka bw'u Burundi ikindi tuzakurabira hamwe ni intambamyi zo bazituma ubutunzi buri mu butaka bw'u Burundi budashobora gushikana abarundi ku mahangiro makuru makuru baba bishinze nimba hari izo ntambamyi turabira hamwe umuti ico kwagira ngo ubutare buri mu butaka bw'u Burundi bushobore by'ukuri kugirira akamaro igihugu cacu abatumire ni babandi nyene babiri hari ambassadeur Willy Nyamitwe yaserukiye ibiro by'umukuru w'igihugu asanzwe mbere ari n'umuhanuzi mukuru mu bijanye no kumenyesha makuru ambassadeur mwaramutse
mwaramutse neza ndaramukije n'abari ko baratwumviriza baba abari mu Burundi n'abari hanze
urakoze ubundi turi kumwe ni honorable Simon Bizimungu yaserukiye urunani rw'abigenga amizero y'abarundi honorable mwaramutse
Mwaramutse neza ndabaramukije amahoro n'abarundi bari kora twumvirize
urakoze nawe
uburabyo burambaye inyoni zirabyibushye kandi uwambi kuburabyo akagaburira n'inyoni dore nawe arabwiye uburabyo burambaye inyoni zirabyibushye kandi uwambi kuburabyo akagaburira n'inyoni dore nawe arabwiye
Honorable Simoni, uno munsi hari ico mwe mukema kubijanye n'ubutare buri ko buragerageza gucukurwa kugira ngo vyukuri bigico bitere mu kiga cya leta. Nk'umushinga amateka.
Bo. Nk'umushinga amateka ico gukema nico bura.
Nige
twavuze ko ubutare ico wajyabwo riteza kuba ku mugaragaro.
None uno munsi riba ku mugaragaro cyangwa ntiriba ku mugaragaro? Ryateza kuba ku mugaragaro.
Ryateza kuba ku mugaragaro. But tubuze tiri bako mugaragaro cyane ntiri bako mugaragaro nagoma vuge kubijanye n'ivyo yavuze
kuko yavuze byigwa bishimwa abona n'amatoni n'ibiki
arantunga n'ivyo nabwiye ambassadeur n'abare nti kugira conference de presse bakavuga ngo turasinya amasezerano ntibisigura ko umuntu yabibonye aba amenya ayo masezerano uko ameze wari wabaje uti nk'umushinga amateka
bega hari kinyegezwe none kirimo
icyo nico kibazo nanje nibaza nk'umushinga amateka ndiga ubutare bw'u Burundi kwari itunga rusangi ry'abarundi ni kuki umurundi wese yifuza kumenya uko ubwo butare buri ko burimbwa atobimenya ikibazo nanjye nibaza nk'umushinga amateka uti rero mu bizanye ni n'ubutunzi bw'igihugu
kugira ngo ikigega cya leta kihabombokere hanyuma muri za ntegekanyo z'amafaranga umenye bati ubutare bw'u Burundi buratunganirwa za budusunduru
nk'abarundi wumvise ko ubutare butangiye kwimba twabona ko vyukuri ya madevize akuna gutera ikibazo mu Burundi agiye kuboneka kuko uvuze kwimba tukabona ko izahabo imabaye cyangwa iterirare muri bujumbura yari ariko barabarazimba tubabona ko directement ubutunzi bugiye kuyongera mu gihugu mugaba mbari uti birarindira nka kugira ushobora kuvuga uti icyayi mugwegura bagikoze none ko igiciro cyamanutse reka tubirindirize imyaka ntazi kugira ngo kizoshobwe muri cyo giye muri bwa butunzi bwa kwabaragahaze
none birindiye cyo kugira ngo witonza muri binoze
icyo nacyo kuri wa murundi yarazi kweza giye gutuburura cyaka kibi kibazo mbega kuki bworindira igiye tworindira naho ukaguma buta ako gaciro tuzosha tubudandaza cyari
ambasade binyamiti ubutare bwo burundi buzotungisha barundi cyane
neza cyane buzobatungisha nivyo twagiye muradze ko barundi bagiye baraboragizwa kuva uburundi bwikukiye mbere n'imbere yaho yuko basesa nkuyoze bumvumenga bifuza yuko ari bo butwara mugabo igihambaye nuko ubu bamaze guhaguruka ubona abarundi babitahura kandi tutazo kwigera abarundi muri rusangi tureka ngo kava amahanga avuga ati jewe ndaje kubifata nkuko ari rwanje dutegerezwa hariho ibwirizwa yavuga ngo sintibiri kumugaragaro hariho ibwirizwa kandi iyo bwirizwa ririho ryaraciye mu nzira zose zishoboka zemewe n'amategeko gushikaho rishika ko mukondo na nyinshi barumukuru igihugu ritegeza gukurikizwa hariho nibindi mbere no bereka yuko muri bilan yatanzwe n'umushikiranganje mu ntango z'umwaka yerekana amafaranga yinjiye biciye mu butare yerekanye ko hinjiye hafi miliyari 2 z'amarundi rero ubu niho umwaka ugitangura turindire yuko asohora bilan y'umwaka kugira ngo atubwire ati hinjiye ahangana uko hanyuma mu bijanye na OBR muradzi yuko bikoba ku mugaragaro OBR yama ikirashikiriza ibiharuro by'amafaranga yashoye kwinjira biciye hirya no hino kugira ngo abarundi
cyukura nta kandi ukakanywa baba mu mugiranira muri leta
icyo ntagahari ntagahari kuko leta ihari ubu yagize ingendo byose kubishira ku mugaragaro kugira ngo dushobore gukuramwo inyungu y'abarundi guhagararira inyungu z'abarundi nico cyatumye habaho n'izingora nabasiguriye mu ntago sino bigarukaho rero inyungu z'abarundi za guhagararirwa rero ibyerekana yuko leta yifuza yuko bijya ku mugaragaro muri bukibijanye na certification traceability de nere mu mwaka wa 2023 turiko turaja muri mu byo kugirya byirizwa riri kuri yasigurwa niki nibindi ibyo bya traceability kuko n'ubutare bucugurwa ngaha ntushobora kuvuga ngo urabudandaza mu kinyegero hariho traceability ibyo byose nibintu na certification nibintu bikorwa ku mugaragaro hanyuma hariho protocol contre exploitation illégale des ressources naturelles hanyuma tugarutse kubindi
ingingo zibuza ko abantu babicukura bidaciye
amategeko hanyuma tugarutse kuri ibi bijanye n'ishira hamwe ryahawe isoko byose bigenda bishikirizwa ku mugaragaro mbere n'umuntu yifuza kuronka iryo soko wundi aguma soma ya madokima bavuga ati mbega etude babigenjeje uko ivyigo byagenze uko batoye ibi amatonanga na gucya je urya muntu ashobora kwagiza ivyigo bitari byiza ni mu bimpeje yo nige neza nibaza yuko byo bari ibi ivyo vyigo biba ku mugaragaro kandi ugiye no kuri site web ya yubushikiranganje ndazi yuko amadokima menshi ushobora kuyakuramo
ubutunzi noti zinjira zivuye mu butare ziraja kumuziramenyekana neza
zitegeza kumenyekana neza na uje yuko umushikiranganje yashikirije inoti zose zinjiye amafaranga uko angana yinjiye mu mwaka duheruka kusezerera uwo mwaka ategereza kutubwira ibyo ni ngombwa amafaranga yinjiye aciye mu butare nkuko tumenya amafaranga yinjiye aciye muri tourisme ibyingenzi nkuko tumenye amafaranga yinjiye aciye muri ibica nk'ibiriya mu kudandaza ikawa mu kudandaza icyayi n'ibindi ibyo byose rero ni ibintu bitegerezwa gukorwa ku mugaragaro nibaza rero yuko umuhumuriza namubwira yuko amategeko n'amabwirizwa ya kino gihugu ategeza gukurikizwa kandi zina murundi wese tureke uwatowe n'abanyagihugu gusa zina murundi wese yipfuza kumenya uko biriko biragenda ararekuriwe kubimenya no kubimenyesha
intambamye ni yihe yoba ituma ubutare butaba ubutunzi bw'abarundi byo kure
inamba myina zibabwiye yuko icambere ubuhoho ngira ngo barundi baratahuye yuko twambaye ikirezi nuko kera tutari tuzi ko cera ariko turazi ko cera turazi yuko kandi nta numwe ngaha yigeza yibeshuza uburundi butunze bufisi itunga rinini kandi bushobora igitunga rishobora kuzofasha abarundi n'uburundi kwiteza imbere mu myaka iri imbere
ariko bukabwo rero bihugu bikenye
rero kuko hariho ibibazo byinshi byagiye biraba nababwiye yuko kugira ngo ushobore gucukura nk'ubutare ico gihe nka nickel bashabwira bati murabona yuko ibijanye n'umuyaga nkuba udakwiriye hacabaho ukubanza kugwiza umuyaga nkuba kera hariho umugambi w'ukugwiza umuyaga nkuba biciye mu bizuko izuko vya matana n'ahandi uyu mugambi warigeze kubaho kera abakoloni bari babizi bari banabizi kandi ni nabo bari banawize neza bagira bati tuze tugwize umuyaga nkuba duciye mu bizuko cyo dutangira gucukura nikera
impinga rero iracari ndende
impinga suvuga ko iri ndende gose mugabe igihambaye no gutangura kugira ngo abarundi babone neza nubwo yoba idolari rimwe baribone iyo ryaciye bamenye neza ico rizobamarira
honorable Simon hari ntabanye mubona zituma ibintu by'imyidogo biguma aho byo kugira ngo ngongira babicukura mu kinyegero ngongira bahaya biwabo ibintu ngivyo
bo intambanye igihe ayo masoko yahawe abantu kumbure babati y'amakenga ico gihe ni intambanye habayemwo ibi by'ibiturire urazi ko muri Afrika ya televiziyo habayemwo ibintu by'ibiturire abana ni twizere ko ejo cyangwa ejo bo butare buzo icyo bumari
ariko ambasaderi wiri abahumurije ko mu Burundi biri kumugeza ibyo biturire n'ibiki ntanzira bifise
ntanzira bifise byo bavize hamwe ziba bimeze ko twobishimye ko twifuza ko byukuri ubu butare akagahiye twicaye ko nk'abarundi tubona ibivuye muri bwo umurundi umwe wo hasi hariya ku mutuma akabona kuti ko ku Burundi bari bufise ubutare ye nkibibe ivyo kumajambo gusa ije guzosange twabaye nka Kongo kuko ngo bugiye kwaza mu Kongo mane nti mbega ubutari mufise ukumariye me ndaca kwishura
ubu mukurangiza nk'umushinga mateka waserukiye amizere y'abarundi wemereye iki abarundi ugiye guterera kugira ngo ubutare bube ubutunzi bwo mu Burundi
bo ico gutera ni cyahe no baza gusaba ko ibi byose byabivyigwa yaba ya makontra nibiki babishira ahantu uyo murundi wese avyifuza akabironka kugira ngo agire icatere
ubushira hehe none uvuga ko bobushira
mu bushikira nganzi bw'ubutari n'agataka kugira ngo nico uterira umenye nti aha amasezerano navuga ku ariko harakogwira
ariko mu bushikiranganye none bo nta biriho ugomba babishire hehe
biragoye kuronka nde nago yakore ko aragiye kubironda tabironse kandi umushiranje yari yavuze ko ubikende ashobora kubironka
niko babishire ku idarapo cyane
oya oya ni babishire ahantu Jeni naza nka Simone cyangwa wewe nka Jerome ugiye uti je nari nipfuza kuraba contrat y'ubutare uri ko burimbwa aha igakara ukayibona ukayisprata si for isprate hanyuma ukagira icu terereye wayibonye
era ba kugira ngo ico kive mu nzira nuguruye site web y'ubushikiranganje ubunyene turi ngaha nguye kuri contrat basinyaniye na BMM ama contra ariko izarizo zose
de facto birone
ego byose birimo harimo na annex
cyogiye physique makubisa batabironka
oya ico nacyo tuze kuko ico okeshwa ko ari kinyoma
ndarangije ambassadeur w'inyamitwe wemereye iki abarundi bari ko bumviriza mu bijanye n'ubu butare buguma buvugwa kugira nabo bamenye ko ari ubutunzi bwacu
icambere nuko abarundi bomenya yuko byose teza gukorerwa ku mugaragaro washaka
ivyo muguma mugihuriza
turabihuriza ko kuko na jewe ndu munyagihugu nanyere cyo bari mukuri igihugu yamavyibutsa muze mukurikira mubwira ati bitegeza kumugaragara kuko ni ivyi wacu nacyo gituma uguhagararira inyungu z'abarundi bose muri rusangi iteza kuba ariyo ntumbero ya leta kuko niyo ntumbero ya leta ikongera ikaba ntumbero ya zina Burundi wese kuteza duheze kubitubere bitubere umuhezagiro kugira ngo ntibimuvumo kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu cyacu
kumugira tuki turabe neza ntihagira batwiba ubutare abarundi bo bwo ntabashobora kugomba kubwiba tuko turavuga abantu
ni nacyo gituma intererano iva ku bore wese kuri zina Burundi izo ni intererano zakigwa neza na leta ico twico duhuriza ko twese hano nuko ubutare ni itunga ry'u Burundi si itunga ry'umuntu canke ry'abantu babiri batatu
ndagushimire ambasaderi w'irinyamitwe nibutsa yuko uri umuhanuzi mukuru mu byerekeye kumenyesha makuru mu biro by'umukuru w'igihugu
mwakoze kuntumira kandi ntumuze musure kunyibagira muze murantumira kugira ngo nyage naba
neje tugarutse kuri ibindi bibazo uri iteguye kuza
ni ukuri niteguye kuza kuko burya ukuri guherera mu kuyaga kandi y'abantu baguma bayaga baganira bimwe bavuga ngo nta biganiro bihari ibi nivyo biganiro bikomeye rwose abarundi mwe kwa rayaga.
Urakoze. Ndagushimire honorable Simon Bizimungu waserukiye urunani amizere y'abarundi.
E mwakoze namwe kwa mwantumiye. Tunezerejwe nuko uko turi ngaha twese tubonye ko ubutararugwa abarundi bose. Twizere ko jo rero wa murundi yagumya tubikwa vubi agiye gutubura.
Agiye gutubura.
Urakoze.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri iki kiganiro kwa Nyaburunga dushorejeho amakuru n'ibiganiro birimo kira maze rero mwese uko mungana ndabashimiye rwose mugira umugoroba mwiza murakarama.